Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi. Ubu Ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva Ijwi rya Amerika mugikanguka, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Ndi kumwe nanjye Edi Rwema, nijye uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira gitegurirwa mu Burundi. Naho guhera isaa 12 twabateganirije umuziki. Tubaye tubararitse, dutangira ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo.
Mwaramutse mwese abateze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, Hozine Munezero nije ngiye kuyashikiriza. Tuyahere hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho President Barack Obama yatezuriye ibihano byari bisanzwe ku gihugu cya Sudani kuri uyu wa gatanu. President Obama avuga ko ari ingaruka z'uburyo Leta ya Sudani yigenjeje neza ku bijyanye n'intambara yo muri Darfur, kurekura imfashanyo zigashikira abanyenezo, kutacivanga muri politiki ya Sudani y'ubumanuko, kugwanya iterabwoba no gutuza umugwi w'abagwanyi wa Armée de Résistance du Seigneur. Ingingo yo gutezura ibihano ku gihugu cya Sudani irekurira igisata kijejwe ubutunzi muri Departement ya Amerika gusubira gukorana urudandaza no gushyira imitahe yacyo muri icyo gihugu. Mark Turner, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje ko iyo ngingo ifasha Sudani kuzokugwa ko ibihano byose mu kiringo cy'amezi atandatu ari hamwe ibintu bibandanije mu nzira nziza. Umuhinga mu vyagataya kazina muntu amenyesha ko iyo ngingo iraba cyane ibijyanye n'intambara imaze imyaka itari mike, yamara ko atacizofasha kwihotegwa ryagataya kazina muntu kandi ko idashimikira ku matata dahera aho ari muri Darfur. Tubibutse ko ivyo bihano vyatanguye mu mwaka w'1997 bitanzwe na President Bill Clinton. Sudani yaragirijwe kandi ko yacumbikiye umwiyahuzi Osama bin Laden mu 1990, hakaba hari haheze imyaka itari mike President Omar al-Bashir wa Sudani aregwa ibyaha by'ingwano hamwe n'ibyaha byo guhotera agataya kazina muntu muri sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Kuri wa gatanu, intumwa ziyobowe na President Muhammadu Buhari wa Nigeria zagendeye igihugu cya Gambia mu ntumbero yo kuganira na President Yahya Jammeh yatsinzwe amatora ku bijyanye no kumuronderera ubuhungiro ari hamwe yemeye kuva ku butegetsi. President Jammeh yari amaze imyaka 22 arongoye Gambia, akaba yaratsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye itariki ya mbere mu kwezi kwa 12 k'umwaka uheze. Leta yiwiregwa ko yahoteye agateye akazina muntu, gupfunga abantu bidaciye mu mategeko, guhotera ubuzima bwa kiremwa muntu no kuzimanganya ubuzima bw'abanyagihugu. Icegeranyo cyasohowe na Departement y'Amerika kivuga ko abategetsi ku ntwaro yiwe bakoresheje uburyo butandukanye bw'iterabwoba kugira bashobore kuguma ku butegetsi. Wararongoye seni mu matora aheruka, akaba yarahungiye mu gihugu cya Senegal inyuma y'aho President Jammeh hatangarije mu ijambo ryo kurangiza umwaka ko yakoresheje ubunyonyezi mu itunganywa ry'ayo matora. Adama Barrow yatsindiye amatora, wewe amenyesha ko abandanya kwitegurira iyimikwa ku mugaragaro ryiwe ritahekanijwe kuba ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa mbere. Igisirikare cya Siriya cyatangaje kuri uyu wa gatanu ko Israel yakoze ibitero bya misile ku kirindiro cy'indege z'ingwano za Siriya kiri hafi ya Damascus, umugwa mukuru wa Siriya. Icyo gitero kikaba cyatumye haturika ibisasu bitari bike. Igisirikare cya Siriya cyagiriza Israel ko ifasha imigwi y'abiyahuzi isanzwe ikora ibitero muri Siriya. Imenyeshamakuru byatangaje ko icyo gitero cyakozwe hafi y'ikiyaga cya Tiberia kiri mu buraruko bwa Israel. Umugwi usanzwe ukurikiranira hafi ibibera muri Siriya ufise icicaro mu Bwongereza watangaje ko hari ibisasu bishika ku munani byaturikiye kuri icyo kibuga cy'indege, yamara ko ata muntu yahasize ubuzima. Israel iramaze kandi kwagirizwa katari gake ko ikora ibitero ku bikoresho bya gisirikare n'ibirindiro bisanzwe biriko imigwi ya Hezbollah y'abanyelibani muri Siriya kuva hatanguye intambara imaze imyaka itandatu. Igisirikare cya Israel kikaba ataco kiravuga ku bijyanye n'ibirego byo kuri uyu wa gatanu. ibigo bikukira ishyirahamwe mpuzamakungu nibirahamagarira abategetsi b'ibihugu vya Buraya gufasha no gukingira impunzi n'abimukira ibihumbi n'ibihumbi bugarijwe n'imbeho muri kino gihe ku mugabane wa Buraya. Ayo mashirahamwe avuga ko abantu bari mu gihugu cy'Ubugiriki hamwe n'amabahari ya Balkani aribo bageramiwe kurusha abandi. Amashirahamwe ya ONU yita impunzi hamwe n'abana amenyesha ko agerageza uburyo bwose afasha abo bantu, yamara ko ata buryo bukwiye afise bwo kurangura neza icyo gikorwa. Ayo mashirahamwe agahamagarira amareta kongereza ingufu mu mfashanyo atanga. Cecile Pouli umuvugizi wa HCR amenyesha ko ishyirahamwe yase kimuye abimukira bamajana nibatwara hari uburaro bwiza. Puli avuga kandi ko abashika ku gihumbi harimo n'abana bakiri mu mahema no mu bibanza bitagira ubushuhe. Atangaza ko ishyirahamwe hase ritewe amakenga n'amakuru avuga ko abategetsi bo mu bihugu vya Balkani babandanya kwirukana impunzi n'abimukira hirya y'ubutaka bwavyo. Ishyirahamwe UNICEF ryita abana riremeza ko abana n'imiryango ibabaye mu buzima bugoye mu mabahari yo mu Bugiriki. Iryo shyirahamwe rigasaba abategetsi b'Ubugiriki kureka izo mpunzi zikaja mu nyubakwa z'uburaro n'ibindi bigo bitagira ababibamwo muri kino gihe, narijya ngo hasanzwe ari gihe atangenzi nyinshi zigendera utwo turere. Donald Trump yatowe kurongora Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko azoshira habona mu kiringo cy'iminsi 90 ibijyanye n'uburyo igihugu cy'Uburusiya kivanze mu matora ya Amerika yabaye mu kwezi kwa 11 mu kumwaka uheze. Ibyo yabitangarije ku rubuga rwiwe rwa Twitter.
Turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi muri aka kanya. Ijwi rya Amerika i Washington DC, ubu reka tubareke mukurikira ikiganiro cy'ubuzima kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'ugwaruka kubyerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe bwe mwese bakunzi ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ubwinshi bw'abantu burenze butuma abaganga barengerwa mu kazi kabo ko kuvura. Mu bihugu 57 bifise ingorane z'ubukene bw'abaganga, 36 biri muri Afrika yo munsi ya Sahara hamwe no muri Aziya, nk'uko ishirahamwe ryita amagara y'abantu ku isi ribimenyesha mu cegeranyo cyaryo co mu mwaka wa 2013. Ingaruka nuko muri Afrika abagwayi bahura n'ingorane mu bijanye no kwisuzumisha, kuronswa imiti canke aho baryama mu gihe bashizwe mu bitaro. Ivyo vyunyugwa n'ubukene abantu babayemwo, aho usanga umuntu akoresha amafaranga ari munsi y'idolari rimwe ku munsi. Nk'uko bimenyeshwa n'ishami rya ONU ryita igwirirana ry'abantu ku isi UNFPA. Muri Afrika kandi ibintu byunyugwa n'uko hasanzwe hari ubukene bw'amazi hamwe n'inzara, abantu bakama bagwaye. Ivyo biruko mu gihe ibihugu bikenye vyo muri uwo mugabane atamikora kuye bifise yo kongereza abaganga, nk'uko biri mu cegeranyo c'ishirahamwe OMS co mu mwaka wa 2013. Mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere haribonekeza cyane igwirirana ry'abantu. Aha ni mu gihe umuryango umwe urimo abana bari hagati ya 5 na 8 nk'uko UNFPA ibandanye ibimenyesha mu cegeranyo cyaryo co mu mwaka wa 2010. Nk'uko mubyumva mu kiganiro cacu kiracuno munsi, turabira hamwe ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo. Kuri mikro muri kumwe na Raisa Lilian Inamahoro. Kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira. Mu kwinjira mu kiganiro nyizina, tega amatwi ivyiyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya Makamba. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira icokorwa kugira ngo kuvyara ku rugero bifashe gukurikiranwa neza mu bijanye no kwivuza. Ruganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda.
Biroroshye no gukurikirana n'abaganga, ariko mu gihe mutavyara ku rugero abana baraba abana benshi, ugasanga nabo bana ntimubakurikirana, niyo bagwaye usanga ari benshi abagura kugira mu nko buryo bwo kujya kubavura. mugihe ufise ba Kenya urabakurikirana ukamenya uko bafunguye ukarako ariko bafungura imfungurwa zibagirira akamara gaca bituma no kwa muganga iyo bajanye baheza bakabakurikirana ndetse ugasanga no kugwaragurika bagwaragurika gake
Sendavye nko komijyango imwe imwe birora gukurikirana abana iyo ubafise ari bake no kubarondera ibintu byo kuvugwa
abantu bafise amikoro make kumagara byofasha abana ko bagira ubuzima bwiza bagakora neza
nko mu bitaro habaye abantu bakenye leta ikashobora kubakurikirana byoroshye
kubyara abana bake ko nuvyofasha kugira gukurikirana neza kubijanye n'amagara y'abantu kuvuga ko iyo abubakanye bayaze neza bakavyara abana bake birashoboka neza ko babakurikirana uvyerekeye ku magara yawo
kujana umwana umwe ku magara cyo kimena kujana n'abana benshi
ibihugu abantu bagishira imbere kwitunga ari kugira abana benshi biracyafise ingorane y'ukugabanya igwirirana ry'abantu amakuru dukura mu gihugu cya Mozambique amenyesha ko bakenyezi bibaruka abana benshi kuko abana bafatwa nk'itunga ku muryango iyindi ngorane itera igwirirana ry'abantu n'abagabo usanga bafise abagore benshi bigatuma avyara abana benshi kandi afise amikoro make ivyo bigaheza bikagira ingaruka ku vuza iyo bakitswe namagara kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo reka mugenzanje Alain Ivirankunda adushikane ku bitaro bikuru byo mu ntara ya Makamba adushikirize itohoza yakoze
igwirirana ry'abantu mu ntara ya Makamba bituma bitoroshe kubakurikirana mu bitaro ndetse no mu mavuriro mato mato mu bijanye no kuvugwa kwabo mu gisata cy'abana pediatri ku bitaro bikuru vy'i Makamba igitanda cyagenwe kugwarirako umwana umwe kija ko batatu canke barenga winjiye muri ivyo vyumba rusangi bigwariyemo abantu isuku ryaho sikirenga Ijo najo bitosekazwa kenshi n'uruja n'uruza rw'abantu yaba abagwaje canka baje gusuhuza ababo igihe cijoro abagwaza bahura n'ingorane zo kuburaho bajyama kubera ibitanda biba vyuzuye abagwayi Claudette niyo nkuru aba ku mutumba Rugarama twasanze agwaje ikibondo ciwe kuri ivyo bitaro bikuru aratuyagira
kubera abantu ari beshi kare twahora twaragwaje abana kugitanda hagiye mu rugwaje umwana n'uwo mwana gusa mugabo ubu usanga abana ari beshi kugitanda n'umugwaje gacagiye amahasi
tumenyeshe ko abana barenga 10 ari busanga bari mu cumba categerezwa kuba kitarenza abana 4 tudasizemo ababagwaje ivyo rero bikabinkurikizi nuko abaganga n'abavuzi badaheza ngo borohegwe mu gihe bariko baravura abagwayi muganga Silas Manirakiza icegera curongoye ibitaro bikuru vy'i Makamba avuga ko ari nayo mpamvu ivyumba binjiyemo barinda gusohora abantu bose kugira bagukigwe mu kuvura no kumviriza abagwariye mu bitaro rimwe na rimwe ingwara zo guhema nabi zirafata abaje gusuhuza ababo canke abasanzwe bari muri ivyo vyumba nyene bigwariyemo abagwayi dutega amatwi Donavine Hatungimana wo ku mutumba Mworosi
usanga duhema nabi imwe muzigenda zirahubura jewe impemu ndumva yuko atari byiza kubera tuba tuko turahema neza
uburuhe butavana ko bwamabwibonekeje kubaganga aho ni mu gihe umuganga yategerezwa kwakira abantu batarenga 25 ku munsi usanga yakira abari hagati ya 45 na 70 ku munsi iyo ikaba inkurikizi yo kutumviriza neza ingorane z'abagwayi kuko baba ari benshi nkuko inkuru dukura ku bitaro bikuru vy'i Makamba zivyemeza ubuke bw'abaganga kandi ni yindi ntandaro yo kurenza amasaha 8 ategekanywa yo kuvura ku munsi n'ishami ya oni gitaho amagara y'abantu ku isi OMS twabwiwe ko umuganga ashobora guhera isaha 2 agashikana isaha 12 zo mu ijoro acakira abamwitura kugira ngo muri kazoza ibitaro n'amavuriro nibirengegwe n'abagwayi ni ngombwa inyigisho zo kuvyara ku rugero zitangwe z'umwihariko n'abavyigiye ako kamo gategwa na muganga Silas Manirakiza icegera curongoye ibitaro bikuru vy'i Makamba
turiko turaraba twe twakira abantu ikibazo kijanye no kugabanya ivyaro nikirashobora gutera imbere inyuma y'imyaka turiyumvira kugwirango y'abantu rizo bajya renza urugero n'ubushobozi kuma bitaro n'amavuriro mato mato utazoshira kubakira ngo bishoboke aba bantu bajwe amahimiriza yo kubyara ku rugero mu banyagihugu iki gikorwa bugishinga abantu babaganga abantu basanzwe bavura je ndabona neza yuko menga agati mu gihugu byo gira kamaro cyane
mu gihe abantu babaye benshi uburyo butegekanywa bwo kugura imiti buriyongera ibitaro vy'Imakamba bisigaye bisohora imiliyoni 5 uko amezi 3 arangiye kera batarenza imiliyoni 3 imiliyoni 3 mu kuyigura nkuko bivugwa na muganga Silas Manirakiza ibintu biruko mu gihe niyibonetse ucihera mu bubiko n'ingoga kuko bayikeneye babari benshi ikehaje imiti riboneka kandi mu gihe abagwayi bahabwa imiti yo kubirafufahaza ingwara bafise twumvirize Claudine Nyanzwi aba ku mutumba Gisenyi
muri farumasi ya imiti yirabura bagacha bagutuma kujya kuyigura hanze arahusanga yizimbye cyane ukabura uburyo hanyuma umugwaka kurembana no gufaga
tumenyeshe ko amatohoza ya UNFPA igisata cishami rya ONU citaho igwirana ry'abantu gikorera mu Burundi kivuga ko gushika mu mwaka w'ihumbi 2025 abanyagihugu bazoba biyongereye ku ncuro zirenga 2 ugereranije nuko bimeze uno munsi aho ni mu gihe rusansuma iheruka yo mu mwaka w'ihumbi 2008 yerekana ko Uburundi bufise abantu bababa imiliyoni 8 kugira ngo muri kazoza abantu borohegwe gukurikiranwa mu bijanye no kuvugwa ni ngombwa abubakanye bame bigira inama hamwe yo kuvyara abana bake kuneza y'amagara yabo Evrine Nitereka aba ku mutumba Gisenyi aritanga ko akarorero
kandi bavyeyi yaba uko umuntu yabahanura bagakunda tuvyaye ku rugero nyene kugira ngo abantu abo tuvyaye baronke ne baba
tumenyeshe ko abagabo bimenyekanye ko bakubaguye abakenyezi babo babahora ko bagiye ku buryo bwo kuvyara ku rugero bafatirwa ibihano n'abajejwe intwaro bo mu ntara ya Makamba
Amashiramwe yitayirondoka rijanye n'amagara meza arafise uruhara rudasanzwe mu vyerekeye igwirirana ry'abantu. Aha twovuga nko gukwiragiza abaremesha kiyago ku mitumba itandukanye igizigehugu. Ivyo vyofasha mu kwama bahimiriza abantu kuvyara abo bashoboye kurera nkuko biri mu cegeranyo c'umugambi w'igihugu urabirondoka rijanye n'amagara meza PNCR mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Amareta asabwa kugwiza inyubako z'amavu uriro eka nabaganga bogwizwa kugira abagwayi bashobore kwivuza biboroheye abakenyezi hamwe nabo bubakanye bo kwijukira kuja kwa muganga kugira baronswe inyigisho zijanye no gutandukanya imvyaro bagakurikiza n'impanuro bahawe na muganga ivyo vyofasha kugira bashobore kugabanya umurindi wigwirirana ry'abantu nkuko UNFPA ibandanye ibihanura kugira twumve neza ibijanye n'igwirirana ry'abantu ningaruka ku kwivuza kwa abo tegamatwe kiyago twagiranye na buramatari arongo intara ya Makamba Garden yukuri aganira na mugenzanje Alain Yves Irankunda
Gadi ni yukuri buramatari w'intara ya Makamba ndabaramukije
Baramuse
tubona abantu bagwiriye mu bitaro nyigisho mutangazo kuvyara ku rugero ntizishika neza
abatugira abantu yuko bofyala aho bashoye kurera kuko uyu muntu avye badashobora kurera bica bimugora ugasanga bikobera byazana ingorane ha umujyango haba no mu kibano
biruko kandi mugiye iboneka ko abantu bavuka ari benshi
ego n'ivyo ndabona umurindi w'abantu uriyongera biraboneka araduka ibintu byinshi mu natariki yiteze byaba ubusuma bwo mu mirima abantu ugasanga barabuze naho barima ugasanga abudye bafungura akacyadukarire ube gitobene ubwo keshi iyo turi mu manama atandukanye ha ku mitumba cy'amazone twama dushishamo tukabwira bene igihugu yuko bogerageza kuvyara aho bashoboye kurera kugira ngo twirinde ntihagire ingaruka mbizo hava zaduka bivuye ko abantu babaye umurengera
uwo mengo banyagihugu ntibumva kamaro ko kuvyara ku rugero
turabibona bisaba inyigisho guhoza ko izo nyigisho na zone tudeha twama tugerageza kwigisha bene igihugu dukishije mu ntwaro dukishije je majejwe amashengero dukishije mu mashirahamwe yatandukanye agerageze kubahimiriza no kubabwira kugira ngo turabingene umurindi kugirana ry'abantu ngene bugabanuka
akenshi to nyigisho usanga zishikira abakenyezi abagabo ugasanga bibagiwe
abagabo turabibabarira kuko cyazoshira abantu kisanga ari witanga gukora kugira umuntu uti byara bake byarushoboye kurera sikintu uvuga rimwe ngo acacumbugo nyene bisaba yuko ntagerageza kuza arahimiriza yongera atanga uburorero butandukanye
ukabonekera kandi ko usanga mu bitaro bitandukanye abantu baragwira ugasanga itanda cyaro akijyama kumwe ugasanga kiri ko abantu babiri
manoro nuko bwo kumviriza akamu bategwa urundi wese avyale abashoboye kurera
gadi niyo kuri buramatari w'intara ya Makamba ndabakenguruki
ndabashimiye nawe mumenyesha makuru
Arakoze Alain Ibirankunda kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije turuke gato mukumviriza kano kalirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero baratwumviriza ku kiganiro arikira cy'ibi ya Amerika kuri micro muri kumwe na Raisa Lilian inamahoro uno munsi tukaba turiko tuyagirijanye n'igwirirana ry'abantu hamwe n'ingaruka mu kwivuza kwabo gwaruka uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
Ariga abantu baje mu bitaro ari benshi. None ibyo bintu byoreka kudutera ubwoba.
Uvyategerezwa kudutera ubwoba cyane gose kuko mu bitaro niyo ahantu hategerezwa kugirirwa isuku rirengeye. Niyo bagiye kugwaza ababo bakamenya inyifato ibereye ijanye n'ibitaro kugira n'abandi bagiye kwa muganga ntibahakura izindi ndwara.
Mbaza ndakwishura.
Mbega ndibofata ingingo zotuma abantu babyara ku rugero
imiza rijanye kwa buryo bwo gutandukanya imvyaro girigo rirakogwa mu mihinga itandukanye y'igihugu nuko bwa yuko umuntu wese avyipfuza aheza kegera abaganga kuko nta nguvu zirimo nta gahato karimo ahubwo babigisha ineza ryo gukoresha bwa buryo bwo gutandukanya imvyaro rero iyo bishitse abantu ntibatahure ibyo bica bijya mu rwego rwo hejuru bajya batwara igihugu bagaheza bakavyigira hamwe kugira bafate ingingo zibereye na cyane cyane zijanye n'amagara meza y'abanyagihugu muri rusange
shikara gumwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku mugwi wa kabiri w'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
weki abantu bakenye ayo bavyara abana benshi leta ntifata ingingo yo kuzitira
ego leta itegeza kuko igira ivyigwa ikaraba uburyo bw'abanyagihugu ukuntu babayeho muri rusangi bakaraba kuvyerekeye abana urugero rw'abakenyezi bapfa ku mwaka urugero rw'abana bapfa ku mwaka barashobora gufata ingingo abantu ntibashishikare kuvyara abana badashobora kurera kuvyara abana badashobora kuvuza kuvyara abana badashobora gushira mu masomo kuko nibwo Burundi bwejo
Mbaza ndakwishura.
Ababyeyi babyaye abana bake sibusanga abana babo baca babaho neza.
Nuko abo bana baza bwa mbere gukura neza, baza kuronswa ifungurwa zibereye, abana baza kuronka icyo bambara, abana baza kuja ku mashure, agaheza akamushikana mu mashure ya kaminuza, hama nawe akamusohora kana bikamunezera kona ibyo bintu bigenze uko. Atangorane nimwe ihabaye.
Ikiganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'umunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo gwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
Imana yonyene niyo yodufasha kugira ngo abantu babyare ku rugero atari uko ntibizoshoboka
nivyo niyo irema ariko yarahaye ubwenge twebwe abantu ko kumenya iciza n'ikibi ku bintu byose dukora bifise ingaruka no kumenya yuko igwinirana ry'abantu naryo risinzikariza kubaho ku muntu wese
mbaza ndakwishura
Niko abantu aguma bagwira ntosanga afise uburyo bwo kubyara ku rugero
Oya ntubeshe na gatoyi igwirirana ry'abantu ntimwave mwaza ngo riraba uyo avyara benshi riraba umuntu rundi wese muri rusangi kuko riraza kamukorako kuko abo bavuka bavuka mu miryango yacu umuntu wese akwiye kubitahura kugira ahaguruke ajijure mugenzi we kuneza y'umuryango wiwe eka no kuneza y'igihugu muri rusangi
Baba inyigisho baba imanuka
Arakoze muganga munyana kuri izo nyisho ha yugwaruka n'ubu nyene turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo Burundi urasharije kigisha uburyo bwo kubyara ku rugero. Jambo abanywanyi bacu, umunywanyi wacu wa mbere yatwandikiye avuga ati nitwa Anael Bizimana mba mu ntara ya Bururi. Nashaka kubaza, hari igihe mba ndiko ndiga nkumva ibizunguzungu biramfashe ariko mpagurutse nkanywa amazi bigahera, ni kubera iki?
Anael Bizimana ndakuramukije. Ego birashobora gushika yuko iyo umuntu ari kariga amazi umanya ashobora kumva agize ibizunguzungu aho no kuraba ubwa mbere yuko utaba urushe aho hantu wicaye hariho umuco ukwiriye kugira ubone neza ibyo uri kuriga mu makaye yawe mbega uba wafunguye neza. Icyo no guhanura nuko ushishikaye kubona ibyo bimenyetso kuri wewe wokwirukira kwa muganga kugira bagusuzume neza baguhe imitsi ibereye.
Kwa Frank Ndundi abigihanga arabaza nimba umuntu ashobora kudasubira kuronka ikibondo mu gihe aba yaramaze kuronka umwe canke babiri ariko ugasanga wa gatatu biranse kandi yavyipfuza, biterwa niki canke umuntu yozitira gute nibimushikire? Muganga munyana twishurire na Frank.
Ego cyane birashobora gushika yuko iyo umuntu avyaye umwana umwe canke babiri bishobora gushika akabona vyanse yuko aronkwa gatatu kandi yavyipfuza, umuntu araheza akegera muganga ari ku mugore canke ku mugabo kuko mugenda mujanye kugira babasuzurimire hamwe bakaraba ko ata muntu numwe yabaragwaye ingwara ishobora gutuma ibimba vyirondoka vyibo bisinzikara.
Nashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye twizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize icyo zibafashije. Nkuko musanzwe mubirizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki, aho urwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere. Uno munsi uvuga uti urera nabi ugatukwa n'abakwe, bikubwiye iki?
Shaka kubyara abana benshi kabura icyo bagaburira, bamwe bagaca bacika ibiraro kaje mu mabarabara bagatangura kwiba, abaryango barashobora kugutuka.
Bikubwiye iki?
Ni harya nk'umukobwa wawe aca mu nzira mbi ugasanga nk'abakobwa ubu barakunda gutwara indazi y'indaro, iyo atwaye iyo nda y'indaro batukawewe.
Bikubwiye iki?
Nko kuvuga ko iyo abavyeyi bavyaye abana bakaba benshi ugasanga ntibabakurikiranye mu ndero yabo, ugasanga iyo bageze kubaka ntibitwaye neza, uwo mugana abakwe babo ntabwo batuka umwana ariko baratuka umuvyeyi yamuvyaye ko yareze nabi.
Arabitoye! Ndashimiye mwebwe mwese mwakurikiye ikiganiro kira. Uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'igwirirana ry'abantu n'ingaruka ku kwivuza kwabo. Shimiye Alain Ivira Nkunda yamfashije gutororokanya amajwi mu ntara ya Makamba, nasize inyuma Diane Ndonse yarakirongo yakongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku Ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza kuvyerekeye ikiganiro kira, twandikire kuri burundivoa@gmail.com canke muturungikira ubutumwa bugufi kuri 68 2023 88 71 canke kandi kuri 75 90 49 71. Kuri mikro mwari kumwe na Kaisa Liliane Inamahoro, ndabakengurukiye.
Cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
turabashimiye bagenzi bacu ba mu Burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa 12 murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri